yenererano y'ugwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Sangwe kaze mwese mwashimye kumviriza radio Inzamba gatera kawe. Mu kiganiro ndavise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 26 ukwezi kwa kabiri n'icujya nino ibijanye n'umutekano cyane cyane mu ntara ya Bujumbura rirare. Mwagiteguriwe na Francine Kanyange mu bwinga bw'ijuma hari Martin Keringe ndabadashaka.
Ndavise ijambo.
Kuva mu mera z'indwiheze harumvikanye inkoho mu bice bimwe bimwe by'intara ya Bujumbura. Amakuru avayo akemeza ko hibonekeje abantu bitwaje ibigwanisho harimo nabambaye umwambaro wa gisirikare muri kino gihe utagikoreshwa. Kuri uyu w'Imana amakuru dukura muri komine Nyabiraba yemeza ko abantu 14 muri abo bagirizwa ko bateye bishwe abandi bagafatwa. Benshi muri abo bishwe bari bamaze gufatwa nkuko amakuru ava mu makomine ya Nyabiraba na Mutambu avyemeza. Musaneri wa komine Nyabiraba yavugiye kuri radio isanganiro kuri uyu wa mbere ko abateye bataramenyekana abari bo, ariko ko ibitero be nivyo vyama biba uko hegereje amatora mu ntara ya Bujumbura kugira ngo ababigira batera ubwoba abanyagihugu ngo baje batore. Imbere yaho ku munsi wa kane hari abandi bari bafatiwe muri komine Kanyosha iyo naranyene bo mu mugambwe CNN harimwo n'indongozi z'uwo mugambwe mu makomine amwamwe y'intara ya Bujumbura. Umwe muri abo akaba yavuye apfira mu gasho inyuma yaho yashindukirijwe ubuzima n'abajejwe umutekano nk'uko bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNL bavyemeza. Gwaruka, ivyo biriko biraba mu ntara ya Bujumbura mubivuga kwishi. Turuhuke gato hanyuma tubahe ijambo.
Ibintu vyinshi biteye ubwoba.
Tugihere kuri mama atari mu Burundi ati ibyo byose biriko bikorwa n'ubutegetsi mu ntumbero yo gutoteza abari mu mugambwe CNL.
Aya makuru avuga ko hari abantu bitwaje ibigwanisho bariko barahungabanya umutekano mu ntara ya Bujumbura. Ni ukuri mbona yuko nayenga ni politiki endeteyako kugira ngo babonekeshe nabi abasenyeri kuko umuntu ariko arabiraba cyangwa ngo asiweze ku bwanjye umuntu ariko arabasengeje kugira ngo bacafuze umugambo Seneri kandi urabona ko hano ukuntu baguma babanigagura nk'ubu baraheze babanigagura bitwaje yuko aribo bariko barahungabanya umutekano mu gihugu bashaka kuguma basahuriramo bwa buzima bwabo bacigeze buhebwa gukoreka bongera banikagura abatavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi.
Gael ari mu Burundi nawe nyene abona ko intumbero y'ivyo biriko biraba ari ugutoteza umugambwe CNL kuko uri mu izo higaniga ubutegetsi.
Je ndabona ko ari inkinamico yongere mentanya igamije kuburabuza abanyepolitiki bamwe bamwe kandi se agasozi bishobora muri biraboneka ko bigamije kuburabuza umugambwe CNL kuko birazwi muri kahise ka hafi ko atogwasa akirongoye umuharugwana wa FNL yakoreye muri kariya karere cyane no mu myaka yakurikiye bagumye bamuyoboka cyane cyane rwose birenze. Biboneka rero uri kuraraba ko ubwo ari urukurikirane kukumuburagiza umugambwe wa CNL mushasha kuko biraboneka amatora abaye neza abaye neza atabusuma ko muri kajya karere yo yatsinda bitamugoye rero bijye ariko barita ibiro bera murabona ko kuva babugiye ko umugugwana waci barafashe benshi bo mu mugambi we barabafashe barapfunga ndetse n'umaze kwicwa yarishwe barabatoteza eko ugacuraba nujya musitanteri ingene yavuze ibiriko biraberayo yavuze ko hari abashaka ko abenegihugu babatora ku ngufu babanje kubatera ubwoba bisigura ko hariho isano ry'uko kuburaguza abasenere n'ibyo ujya musitanteri yavuze ibisanzwe n'iki gihugu cyacu Burundi ihiganwa umenga abaturage uyu munsi ntibagendera ariko bari bakwiye kugendera
undi abibona uko ni Trésor ari mu Burundi nawe nyene ati nta yindi ntumbero bifise atari kuburabuza abari mu mugambwe CNL
kepe nk'uko tubira bakose cyane tubona ubutegetsi bw'ubuzima bw'igenza kiratuye uko ari ugushaka kuragiza bamwe mu bariko baritoza kugira bazoje muri aya matora nk'akarere cyane cyane kepe icyo tubona tubona yuko amukwe washyizweho n'umugambwe Sinzitefutete kugira ngo uburagize bamwe mu banywanyi cyangwa uburagize umugambwe CNL uriko urashaka kuzitoza muri aya matora na cyane cyane kuko ubona yuko bake batangura gufata bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe nyene babateshe intumbero ariko ikirere nicyo cyadutangaje rero abategetsi b'i Bujumbura barakunze kugira ibintu nk'ibyo yego na cyane cyane tuzi ko ari akazi k'imbaraga kure bashyizeho n'interahamwe kugira ngo baburagize bandikice umugambwe CNL babuze ukuntu babafata kugira ngo babagire nabi nicyo gituma ubona bariko barabafata ikindi nacyo tubashyikiriza mu kwanya bamaze kumufata amategeko mpuzamakungu ikintu avuga umenyo ntavuga yuko umuntu uca umwica birababaje yaboneka yuko ikigo cy'u Burundi amategeko cyayashyize hirya
Karen nawe ari muri Uganda ni umuvugizi w'umuhari w'ugwaruka Mouvement International de la Jeunesse Burundaise kubwiwe uwo mutekano muke n'ubwo bwicanyi bijyanye n'ibihe by'amatora u Burundi bwimirije aho abari ku butegetsi barondera guhonya abo bitavuga rumwe
ibi byose by'ubwicanyi kunyuza abantu byasubiye kwimonogoza amaremendanya byose bijyanye n'ibihe Burundi bugezemo by'amatora aho tubona neza ko kuba umugambwe CNDD-FDD ushikira ubutegetsi utigeze umenya gutunganya amatora meza ngo Abarundi bitegurira amatora mu mahoro mu bwigenge mu bugwaneza ari igihe cyose imbere y'amatora ikambere n'inyuma yaho hama hari ubwicanyi butagira izina ku bantu babitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi mwibuke ibyabaye mu 2009 ahegereje amatora yo mu 2010 n'inyuma yaho mu 2011 na 12 wa mugambi safisha wamaze abantu bamarira mu nzuzi abandi baratabaromuka barahunga ibyo mu 2015 byo n'isaha nibirahagarara niyo mpamvu rero twebwe tuvuga ko izo zose ari uwundi mukenyuro wa CNDD-FDD batoye uwo kugomba gutera uruhagarara mu gihugu batera ubwoba abantu bavuga ngo abo bateye n'abashaka gutera ubwoba abanyagihugu ngo baze babatore mbe burya bazi ko abarundi bataba babona ibyo baba barimo gute hovuga ikirobere muri Bujumbura irare musenere wo mu Kirundo agafatirwa mu nzu yiwe gute umugambwe nka senere no munsi bawurekurira kugira amakoraniro ugatanga umukandida wo mu matora uke bagafata abanyonyi babo ngo nabagwanye mu majambo make rero tuvuga tuti ibyo n'ibikorwa bibi by'umugambwe CNDD-FDD uri kurakora byo kubuza abarundi kwitegurira no kuja mu matora mu mahoro no mu bwisanzure kuko barazi ko bigenze neza nta majwi bahakura ni naho umuntu yorangiza asaba abarundi kwihangana bakaje umutima amenye mu guharanira ukuri azuberekane kiri ku mutima uko bizogenda kose abari ku butegetsi no munsi bazobona ko bashigisha abarundi kandi bizogica ubihinduye kuko bukebuke niko rugenda
nabafungi gubuta
Tanzania mwikambi y'impunzi ya Nduta CD abona ko ari iterabwoba ririko rigirwa n'umugambwe uri ku butegetsi
zimwe mu rwaruka rw'abarundi ruri nyuma y'igihugu rukunda igihugu intumbero ya mbere ndabiha ibintu ni iterabwoba canke irimentanya ryamenyeye gukorwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndibuka neza urwaruka rwigeze kuranywa hakinjira mu Kayanza kuri 2015 2014 uko urupa ruko ngo ni kirabere ngo cy'umugango cya Alexis Ndije abo bose barwaruka rwateguwe kugira ngo barenganye barubone ingene bashobora kwegeka ko amabi Alexis Ndije rero n'ubu nivyo nivyateguwe na CNDD-FDD zateguwe kugira ngo bashobore kumbure kuko bashobora kubona ko umugambwe senere nuwo batavuga rumwe akomeye cyane mu guca Burundi no munsi bari kumwe bashobora kubona ati umuntu ashobora kutumenasa reka rero tumwere imine dukoresheje kumwagiriza amabi yose ashobora rero aho ngaho nagaruka kandi nkasubira nkatera akamo kugwaruka rw'Abarundi ruriko ruhendwa rugahendwa kujya gukoresha ibintu by'amanyanga ruhawe amafaranga none ko ruhabwa ubwo faranga barayajya koma n'abacu babica nibuka neza icyo gihe cya rujya gwaruka rwafatwe mu za gahombo bavuga ngo nakwanye basije gwaruka rwajyanyijwe Burundi bwose bahendwa bagahabwa amafaranga ibihumbi 88 ngo basipe ku kazi rero gwaruka ntirumenye neza ko CNDD-FDD ari umwasi w'ugwaruka ari nka Herodi n'igihe cya Yezu Kristu ntibamenye neza kandi bazi ubuzima bw'ibuntu bagerageze gutandukanya icyo kinururo ntusubire guhendwa n'ubuntu ngo twahendwe nabo ubu amafaranga ugwaruka rugoma ko bitera imbere no gukora rukoresha ingufu rushinga amashyirahamwe hanyuma rubone kwingunganya ari kumwe n'abandi abagwanyi bagenda ku murango batarafata igihugu n'abahehe
Omar ari muri Afrika y'Epfo avuga ko ivyo atawe bitotera amakenga uravye abari ko barafatwa ingene bangana
sanswe tuzi ko abantu bigo barafatwa mu bucegura tarukaje bw'igihugu n'atatya bari mu gambwe senere kandi tukaba tumenyereye yuko mu Burundi yehimije amatora abantu batavuga rumwe na leta bamabicwa abandi bakfungwa rero umuntu yokwamagira ko bimirwa rukurikirana na kare bari yamaze mu Kirundi ingoma ya gukanze irahuruza gahunga rero notera ka mureta cyane cyane umushitiza manza wa Republika yuko yotahunguza amatohoza amatohoza yigenga kuko bidateye ubwoba kandi birateye n'agahinda yuko bavuga ko ari umugugwana bakaba bafata bari mu mugambwe utavugwa rumwe na leta icyo bita opposition bagakaba bafata kandi bari ku gitigiri kiri hejuru rero ubwoba ntibwobura kugwaruka nosaba yuko leta yo byitwaramo neza iyo iba leta yaratangaje ko ari intambara muri Bujumbura rirare bizaraye bibaye umuntu yo byita ibyaha byo mu ntambara navyo bihanwa n'amategeko mpuzamakungu muri bya byaha tubabariko leta yamara umubyeyi wa bose yo dusaba yuko iyo tanguza amasohoza kandi yigenga
tubandanirije ikiganiro ndafise ijambo kuri Kim ari muri Zambia ati ibi bintu byari bikwiye guhagarara
ubwe kuraba cy'ukuri ibi bintu bitisoni kandi birababaje cyane uyu mwanya ndiko ndabivuga mbabaye cyane umutima wanje urababaye cyane kukungene ireta irigwa iriko yica abantu amakungu ariko abirereka uko nyene hanyuma kuba aba bantu bokora ibi turazi neza ko arakagwa ikimbonera kure hanyuma bakaca babihindura batangura kubisendera ku nzira karengane ku basenere ariko nashaka njya bakebure cyukuri nibamenye ko uyu munsi abanyagihugu bashubwenge nibamenye ko ibyo bakoze byose bimaze hageze ko bikubitagashe na cyane cyane bamenye ko ibi bihaye biraba bamenye ko ari bintu biriko bishika mu gihe abantu bose bamaze kumenya amanyanga yabo bamaze kumenya ibibi bariko bagenda bakora bakodera abanyagihugu bakandi banahemuka no ku gihugu cy'ukuri je nubwira nk'umuntu azi ubwenge ko ibi bintu atovyinjiramo kuko ubwe kuraba urabona ko hari abahashyize ubuzima kandi bariko bahendwa hanyuma ugasanga hari n'abandi bariko bafatwa baburizwa igufa abandi bicwa bazira karengane aba bantu ntibamenye neza ko ikibi cyose bariko bakora bategezwa gushengezwa imbere y'ubutungane babimenye.
Hervé ari mu Rwanda ati ivyo ni kimenyetso cy'uko n'amatora ariko aratunganywa ngo azobe muri uyu mwaka ataciza umuntu yo yitega ko
kubona abo boye bari bitwaje intwaro yumbura baba bafashwe bakaca bicwa ni kimenyetso cyerekana ko na leta igomba kunyegeza amabanga yabo abafashwe nabo muri CNL ni wa mugambi nyine wo kugira ngo amatora azobe igitigiri nyamwishi cyabo barongoye CNL n'abashigikiye CNL benshi bazoba bari mu ngasho ni kimenyetso cyerekana ko n'amatora ariko barategura ni nkina mico mu yandi kuko nta kuntu botegura amatora yose yumva ko umunyagihugu ejo cyangwa no munsi mu rundo wari wese aje kuronka ubwigenge abona ko iterambere mu gihugu byo bari kenewe ega niba abandi badashaka ko igihugu cy'u Burundi kigera kironka amahoro ariko nimba babitegura mu by'umuco abo bantu bose ko barahigwa abo bantu bose ko bararondekwa n'amategeko kubera iki babafata bagashaka babica kubera iki batabajana imbere yabo y'ubutungane ni ukugira ngo muri ya migambi yabo bategura ntihagire n'umenya ibiri byihishe inyuma y'ibyo bintu nk'ugwaruka rero je nanjye nubunako uwo kwagiriza ikosa yorihanikwa ariko bareke gufata uwo ari we wese bafunga bonona bagirira nabi abarundi turarushe baba n'abasenedide bashaka amahoro baba n'ubutari umusenedide ashaka amahoro n'igihugu cy'u Burundi turifuza kucoronka amahoro n'abari inyuma y'igihugu tukaronka ko yo kutugataha sinumva rero uyu waza gutera u Burundi kandi azazigabanye mu gihugu hama yafatwa agacungira akicwa.
Dusubire i Burundi na Ton ati biragoye gutahura inyifato y'abanyapolitiki babandanya guhenda urwaruka mu kuruta mu rudubi
birateye agahinda kumva muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi areka abantu bashingira gufata ibigwanisho bakaza kugwana kugira ngo badodobereza abandi ibyo jewe nsiguro ndabiha ubu kubera simije amatora abanyepolitiki bacu nubundi twatahura inyifato canke kazoza bariko bategurira abarundi nukuri ubu abo bantu bateye uriko uravyumviriza n'ibintu bisize ubwenge ariko rero ikintu je nagomba gusaba urwaruka nuko baba urwaruka ruri mu kubutegetsi canke uruhuki muri opozisiyo yuko uvuze ngo akajibuntu bakamenya ko abanyepolitiki bacu turi kumwe atakazoza na kamwe ariko barategurira urwaruka cyewe bibira bihisiguro sivili barabona aho muri opozisiyo barabonye mu myaka y'igihumbi 2015 ari urwaruka twabonye ariko haciye gatoyi bamwe baca barigira hanze igihe bari bagiye hanze cyangwa abandi baragerageza baragira ikintu bita opozisiyo ariko mu nyuma twagiye tubona bariko barasubiranamo baca barasubiranamo uriyumvira urwaruka rupfunzwe twari twiteze yuko ahubwo bagiye kugira ubunani bukomeye kugira ngo badufashe gutsinda uyu mugambi uri ku butegetsi kugira ngo abo bapfunzwe cyangwa abo bahangajwe bagaruke ariko twaciye dusanga umwe umwe wese agomba gushira imbere inyungu ziwe none nko muri iki kiringo umuntu yubaza umuntu ashobora gusimba umugambi uri ku butegetsi n'uwahe hanyuma nkavuna akaguhe abo uyu mugambi uri ku butegetsi nahize mbonera kure biragaragara neza yuko ibyo bitero ahanini yababigize mu ruhara baca barengera kuri bene wabo muri CNL baca kubafata nukuri ndasubiye kubasaba nibamenye yuko uno munsi bari mu mugambi uri ku butegetsi inchi bazoguvamo kuko biragaragara neza yuko ubu harimo abantu bawutanguye kera nkuko bazaba bamaze kuvamo none ejo bazusha batahe hari abantu bigeze kuba ari bakaruhabi mu kwica kera mu myaka mu 1965 uno munsi baramiriwe nabi cyane abana babo uno munsi bariko barazira ibyo batazi none iyo ntabwo mbanda basabe na cyane cyane abo muri ya Bujumbura yari nukuri turabasabye uko gwaruka kwabwo muri Senegal kwabwo muri Saint-Gilles ndetse n'urundi rwa Afrika ndetse n'abantu nukuri bakunda tumenye uko abanye politiki bari hejuru atakanyo zo kwa bashigisha
uri nimba mbagire ikinoneka ku mutima ikihugu cyacu kigeza temba yemwe bega gishakigana he nagerageje kuririmba amahoro Darira none ngira nsabe Harugo nibaza ko ndiko ndarota Iyo mbonye ibiba umunsi
Ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa 26 ukwezi kwa kabiri aha niho kigarukiye cyari kijanye n'inkoho zumvikanye mu bice bimwe bimwe by'intara ya Bujumbura rurari aho hari abantu bafashwe abandi baricwa harimo abagirizwa ko aribo bagize igitero muri iki kiganiro ugaruka rwa neguye ivyo biriko biraba hakaba hari ababona ko bifite intumbero yo gutoteza bamwe mu bazohiganwa mu matora imirije batavuga rumwe na leta abandi bahanuye ugaruka kwanka gukoreshwa n'abanyapolitike mu bikorwa by'ubwicanyi n'ubundi bukozi bw'ikibi Ikiganiro ndabibutse ko mwagishikijwe na Francine Kanyange. Patanke linge ndabadashaka ni were mu buhinga bw'ivyuma murakoze mwese mwaduteje amatwi naho kurindi sango.
Cari kiganiro ndafite jambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.